mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanye mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Paul Rusesabagina yarokoye abantu barenga igihumbi bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines iri mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu 1994.
Yewe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose, ntabwo ari abahutu abatutsi, nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye, narabimugiriye.
Paul Rusesabagina aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganiriye na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana uko ibintu byari byifashe icyo gihe muri Jenoside mu 1994. Muraza kubyumva mu kanya. Leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo kwimurira abantu bakozweho n'imyuzure ku misozi ya Mubimbi. Ubwongereza burasabira Irani ibihano bishya kubera ibitero bya misile yagabye kuri Israheli. Hagati aho imishyikirano hagati ya Israel na Hamas yaberaga muri Qatar yarangiye nta kitanze. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Ubwongereza burasabira Irani ibihano bishya ni ukubera za misile Irani yarashe kuri Israeli. Fidel Niyongabo araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ari mu rugendo muri Israel kuri uyu wa gatatu, David Cameron yasavye ibihugu bigize umugwi G7 gufatira ibihano bishasha Iran ni nyuma y'ibitero Iran yakoze mu mpera z'indwi irangiye kuri Israel. Cameron yabitangaje imbere y'inama na bagenzi biwe b'ibihugu bigize umugwi G7 itegekanijwe kubera mu Butaliyano mu Misiri imbere. Yabwiye ibinyamakuru vyo mu Bwongereza ko ivyo umugwi G7 ushaka uyo muryango wumvikanye ko yabitangaje mu rugendo yarimwe muri Israel. Yagirije Iran ko iri nyuma y'ibikorwa bigayitse bibera mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Umushikiranganji w'Ubwongereza jeje imigenderanire David Cameron yatangaje ko mu mugwi G7 hari byinshi bashobora gukora kugira berekane ko bari hamwe. Cameron yavuze ko Iran itegerezwa guhabwa ubutumwa butomoye ku nyifato yayo yo gushigikira imigwi Hamas, Hezbollah n'abahuti bagwanya ubutegetsi muri Yemen. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ko izofatira vuba ibihano bishasha Iran ku bijanye n'imigambi yayo yerekeye misile na drone. Ni nyuma y'ibitero icyo gihugu cakoze kuri Israel mu ndwi irangiye. Vyitezwe ko ibihugu bicuditse n'ibikorana na Amerika bizofata ingingo nk'izo.
Ijwi rya Amerika none tujye muri Ukraine. Uburusiya bwarashe misile mu mujyi wa Chernihiv ni mu majyaruguru ya Ukraine. Izo za misile zahitanye abantu barenga 10. Fidel Niyongabo komeza.
Umukuru w'igisagara cya Chernihiv, Alexander Lomako, yatangaje ku rubuga Telegram ko igitero Uburusiya bwakoze kuri uyu wa gatatu mu gisagara cya Chernihiv cyahitanye abantu batari munsi ya 11, abandi bagera kuri 20 barakomereka. Vyacheslav Charles, uramatari w'intara igisagara cya Chernihiv kirimwo, yavuze ko misile zitari nke zaguye mu bice bitari bike byo muri icyo gisagara. Yavuze ko abapfuye n'abakomeretse bose ari abasivili. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu butumwa ku mbuga ngurukana bumenyi yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'abapfuye n'abakomeretse. Yasubiye gutera kama ibihugu bicuditse na Ukraine guha igihugu ciwe imfashanyo zigenewe kwivuna ibitero vya misile na drone vy'Uburusiya. Zelensky yavuze ko ivyabaye kuri uyu wa gatatu bitari kuba iyo Ukraine yari kuba yaronse ibigwanisho bihagije byo kwivuna ibitero vya misile na drone. Yatangaje kandi ko bitari kuba iyo amakungu akora ibishoboka byose kugira ahagarike ivyo yise iterabwoba ry'Uburusiya. Uyu munsi kandi ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko igisirikare cabwo casambuye drone ya Ukraine yari mu kirere mu ntara ya Moldovia hamwe n'iyindi yari mu kirere mu ntara ya Tatarstan.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byo gushaka gahenge muri Gaza byahagaze hagati ya Israel na Hamas ntacyo bigezeho, byaberaga muri gihugu cya Qatar. Fidel Niyongabo, iyo nkuru imeze ite?
Nivyo Thomas umushikiranganje wa mbere wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman yavuze ko ubu abafasha muri ivyo biganiro bariko baca mu gihe gihambaye aho ibiganiro bisa n'ivyahagaze yatangaje ko bariko bagerageza uko bashoboye kugira ibiganiro bisubire kubandanya yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere wa Romania Marcel Ciolacu yari mu rugendo muri Qatar hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Misiri bimaze indwi zitari nke mu biganiro bibera mu mwiherero bifite umugambi wo gupfundika amasezerano y'agahengwe mu ngwanire kibera mu ntara ya Gaza. Ibiganiro byerekeye kandi rekugwa ry'abanyayisraeli bagizwe imbohe n'umugwi Hamas hamwe n'abanyororo b'abanyapalestina bari mu mabohero muri Israel ariko abariko bafasha mu biganiro bariko bagerageza guhagarika ububabare bw'abanyagihugu baba mu ntara ya Gaza ariko kandi bakora utwigoro two kuraba ukuntu abagizwe imbohe barekugwa bagasubira mu miryango yabo. Bari bafite icyizere ko bari gutuma amasezerano yerekeye agahengwe ashikwa ko mbere y'ikiringo c'iramazani yamara ntibyakunze ahubwo ubwoba bwariyongeye kwingwana mu ntara ya Gaza ishobora gutandukira karere ni nyuma yuko Iran igihugu kizirana bikomeye na Israel gikoze mu bwabaye bwa mbere ibitero biturutse ku butaka bwacu kuri Israel aho hari mu mpera zirwirangi nuko byifashe.
Nuko urakoze Fide, ariko rero turacyari kumwe kuri iyi nkuru nanone ya Iran na Israel. President wa Iran Ibrahim Raisi nawe yatangaje ko igihugu cye kizihorera ku buryo bukomeye cyane Israel niramuka ibateye ku butaka bwabo. Komeza rero Fide.
Perezida Ibrahim Raisi yabitangaje mu gihe akarere ko mu seruko bwo hagati bw'isi kiteguriye ibitero bya Israel ku butaka bwa Iran. Perezida Raisi yabitangaje mu gihe hariko haba urugendo rw'imyereko y'igisirikare rwamaruba uko umwaka utashe. Urwo rugendo rwimuriwe mu ikambi y'igisirikare iri mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Iran, Tehran, ruvanywe mu kibanza rwahora ruberamwo mu bisanzwe kiri ku ibarabara rikuru ku murwa mukuru. Nta siguro abategetsi b'igihugu cya Iran batanze kuvyerekeye kwimura ikibanza iyo myereko y'igisirikare yahora iberamwo. Televiziyo ya Leta ntiyerekanye iyo myereko mu gihe yari kiraba nk'uko vyahora biba mu myaka irangiye. Iran yarakoze ibitero amajana n'amajana vya misile na drone ku butaka bwa Israel mu mpera zindwi irangiye. Iran ivuga ko yakoze ivyo bitero mu ntumbero yo kwishura ku gitero yavuze ko Israel yakoze mu kibanza kirimwo ambasade yayo muri Siriya ku itariki imwe y'uku kwezi kwa kane. Ico gitero cahitanye abantu 12 barimwo abasirikare babiri bakomeye b'intwazangabo bipete ya general. Israel ibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Jordania n'ibindi bihugu yarasambuye hafi ya misile na drone nka zose Iran yari yakoresheje mu bitero ku butaka bwayo.
Fidele Niyonga, burakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse ko ari kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, ariko mudukurikire no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Umushoramari w'umunyarwanda Tribert Rujugiro ayabatwa yaraye yitabye Imana, yarafite imyaka 83 y'amavuko. Uretse kuba rwiyemeza mirimo n'umushoramari, yashinze n'ikigo yise Tribert Rujugiro ayabatwa Foundation gikora mu bihugu byose 9 bya Afrika yashoyemo imari, gifasha urubyiruko gushaka amahugurwa abaho bumenyi bwo kubona akazi no kwihangira imirimo. Diane Ninahazwe aragaruka ku buzima bwe.
Umugwiza tunga w'umutunzi karuhariwe ayabatwa Tribert Rujugiro yavukiye Nyanza mu Rwanda ahahoze hitwa Nyabisindu mu mwaka w'1942. Abamwegereye bemeje iby'urupfu rwiwe ku ijwi rya Amerika ntibatomoye icamuhitanye. Yamenyekanye mu rudandazwa rurimwo urw'itabi, amazu n'ibindi yakoreye ahanini mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, Angola, Afrika y'Epfo, Kenya na Nigeria. Mu 2013 umuhisi Rujugiro agendera ijugi Amerika aha i Washington DC yahaye ikiganiro cihariye bagenzi bacu Etienne Karekezi na Edi Rwema ababwira muri make uko yo kwidondora.
Nitwa Rujugiro Tribera yabatwa nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi uko nabaye Burundi imyaka myinshi. Navukiye Rwanda mbayo abariho ntangirira amashuri ariko mpava ntana yarangije mfite imyaka 19 ngende Burundi. I Burundi ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza mba mu bantu yafunze maramwe imyaka 3 ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyanke ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe.
Izina Rujugiro ryaramenyekanye cyane mu bihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika mu buseruko, ndetse hamwe na hamwe amazu yahubatse akoregwamo ubudandaji agenda mwitirigwa. Mu Burundi hari nk'ahitwa kwa Rujugiro, ariko none izina Rujugiro yubakitse gute? Ako kabazo yarakishuye ijugi Amerika mu 2013.
Kubaka izina ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake, ni ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe. Iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifitiye akamaro abantu barabimenya bakakumenya. Ntabwo nigeze nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana, ahubwo nakoze akazi kanjye nkora ibyo nshobora mfasha abo nshobora gufasha. Ibyavuyemo ni byizanye, ntabwo ari ibyo nari nagendereye.
Mu bihugu umuhisi Rujugiro yakoreyemo urudandazwa rw'amafaranga menshi birimo Uganda, aha yahashoreye imiliyoni 200 z'amadolari yashize mu gisata c'itabi no guhingura imfungurwa. Aje gutanguza iyo migambi muri Uganda, imenyesha makuru vyamubajije impamvu uwo mutahe atawushoye mu Rwanda rwamwibarutse, aca yishura ko atagishoboye gushinga imitahe mu gihugu ciwe kuko camwambuye amatungo yiwe. Bumwe mu butunzi bwiwe bwafatiriwe n'u Rwanda burimwo inyubako y'ubucuruzi Union Trade Center UTC mu Mfunyapfunyo iri mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, yateje ca 8 mu 2017. UTC yagurishijwe imiliyaridi ziri munsi y'indwi mu mafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe Rujugiro yemeza akiriho ko ibikorwa byo kuyubaka vyamutwaye imiliyari 200. Ico gihe ayo mafaranga yangana n'imiliyoni 15 mafaranga y'abanyaburaya. Ubutegetsi bwo mu Rwanda akenshi bwagirije nyakwigendera Rujugiro gushigikira abatavuga rumwe nabwo. Ibi yarabihakaniye ijwi rya Amerika mu 2013, aho yibukije ahubwo uruhare yagize mu gushigikira FPR Inkotanyi.
Narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje icyakora hajya n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka.
Ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR.
Ukuyeho no kuvuga ngo Abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'Abanyarwanda baradufashije. Urumva rero ntabwo nari gusigara, ntabwo nari kuba inyuma muri abo ngabo. FPR irwana, hari ibintu yarwaniye, hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho. Nari mu cyama muri FPR, ndi muri komite executive, nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho. Aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango. Niho nabasezeye, nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien, ntacyo nshobora guhindura, ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo.
Hari n'andi makuru aho inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zavuze ko mwaba mufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu. Ibi mubivugaho iki?
Ibyo kabisa barabivuze, kandi naramwoherereza message.
Muyoherereza
president? Muyoherereza president Kagame. Nyicisha ku bantu bashobora kuyimugezaho, baramukumubwira ko ntabwo mfite intere nimwe na ntoya muri politike.
Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumenya ubutunzi bwose Rujugiro asize uko bungana. gusa mu 2020 urubuga yaho rwamushize ku rutonde rw'abagwiza tunga 10 ba mbere batonze gusumba abandi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Aba harimo abafise amamiliyari n'amamiliyari agihemuka yaravuniye akagohe abifuza gutera imbere bice mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika.
Bagomba kumenya icyo bashaka. Icyakabiri ni ukwirinda gushyira amafaranga imbere. Ntabwo umutungo ari amafaranga. Umutungo ni ugukora ukagera ku cyo wifuza kugeraho, kandi teka ukabikora ubikorana n'abandi. Ukirinda kuba wahemukira abandi kubera amafaranga.
Umugwiza atunga w'umutunzi karuhariwe ayabatwa Tribert Rujugiro akomoka Inyanza mu Rwanda ashengeye ku myaka 82 myinshi muri iyo myaka akaba yayimaze abahanze igihugu ciwe nk'impunzi.
Mwabyumvise rero mu 2013 Rujugiro yasuye studio za radio Ijwi rya Amerika, icyo gihe aganira ku buryo burambuye na bagenzi bacu Etienne Karekezi na Rwema Edi, bagiranye rero ikiganiro kirambuye pe. Mushobora kugisanga ku mbuga zacu, imbuga nkoranyambaga za radio Ijwi rya Amerika. Twifuje ariko kubona umuntu wo mu muryango wa Tribert Rujugiro ayabatwa cyangwa se undi muntu umuzi neza kugira ngo amutubwireho. Ntawe turabasha kubona kugeza ubu ngubu, ariko turacyashakisha. Ijwi rya Amerika. Mu kwezi kwa kane mu 1994 mu Rwanda, Hotel de Mille Collines y'i Kigali yakiriye abantu bayihungiyemo barenga 1,200. Icyo gihe Hotel de Mille Collines yayoborwaga na Paul Rusesabagina. Mu rwego rwo gusubiza amaso inyuma nyuma y'imyaka 30 ishize nyuma ya Jenoside, mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana yamubajije uko byari bimeze icyo gihe.
Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane, nari maze iminsi 6 gusa ngeze i Kigali mvuye mu nama yoraye n'umugore wanjye n'umwana wacu mutoya, impungu wacu mutoya, ndetse aho kujya kuri hoteli nk'uko ariho twari twarahungiye duhitamo kugira indege. Rero bayirasa narindi musangira na mugamu wanjye Thomas na Fidensi umugore we n'umudamu wanjye rero wari utashoboye kudusanga gusangwa asangire natwe muri uwo mugoroba. We yatashye kare, yumvise rero nizamisi zisekura ya ndege ya Habyarimana ziyitwika, noneho yumvise zisekura kuko twari dutuye hafi y'i Kanombe. Umudamu yahise kwa kanya afata telefone arambwira ati Rusesabagina nagira ngo nkubwire ngo utahe kandi aka kanya, kuko ikintu numvise ntabwo sinayindigera nkumva mu mibereho yanjye, nyabuneka nimutahe. Ako kanya ndarahagurutse na muramu wanjye n'umugore we nabo barahaguruka, ubwo turataha dusezeranaho ndababwira bashahu nimugende tuzabona nejo. Ntabwo mu kubabwira ngo tuzabona nejo, ntabwo nari nigeze na rimwe ntekereza yuko ubwo ngubwo ari bwo bwa nyuma mbonanye na Thomas ndetse na Fidensi muramu wanjye n'umudamu we. Ntabwo nigeze n'imagina yuko ari uko abantu bazatandukana, bagiye inzira yabo bahise babica ako kanya, nanjye ndataha nza kuva iwanjye bigona.
None se muri Hotel Mille Collines wahageze ryari? Ni ryari wahawe ubuyobozi bwo kuyobora?
Mbere y'ibyabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane muri 1994, ntabwo burya nari nkiri direkiteri wa Mille Collines, ahubwo nari direkiteri wa diplomate. No, kuko nari ari Mille Collines na diplomate zombi zari ziyobowe n'isosiyete imwe, sosiyete yitwaga Societe Internationale de Gestion, ariyo twakoreragamo y'isosiyete y'Ingirigi. Ubwo rero iyo niyo yajeraga mu hoteli yombi, nari ndi muri diplomate. Noneho rero guverinoma ya mbere bayisizeho niyo yohereje abasirikare baza kunyevakura, baza kumvana iwanjye kugira ngo bazane kuri diplomate, kuko guverinoma yahisemo gufata diplomate ubwo hari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane. Ubwo rero banza nyengeze kuri diplomate ndaza mpamara iminsi 3. Mu gitondo cya kare cyo ku itariki ya 12 nibwo nanone twumvise amasasu ndasa na misire birimo bisekura hirya no hino, ndetse birasa muri hoteli ya diplomate. Ubwo ako kanya guverinoma yahise ikora urugendo iva i Kigali ihitamo kujya gukorera igitaramo. nibwo rero ako kanya numvikanye n'abayobozi banjye muri icyo gitondo, twumvikana yuko mva muri diplomate nkajya kuba muri mirikorine y'amasaha 24, kuko niho nari nkenewe. Direkiteri wa mirikorine yari yagiye, yari umuzungu yagiye yarayafunze indege yagiye i Burayi. Nanjye rero njya direkiteri w'umwirabura njyenyine, ubwo mpitamo kuza kuyobora amahoteli yombi ya sosiyete yacu ndi baze muri mirikorine, ari naho twari dukenewe cyane, kuko niho twari dufite abantu benshi cyane bashobora kuba baharenganira, bashobora kuba bagirirwa nabi. Kuko nasubiyeyo
wagizwe intwari kubera abantu bivugwa ko barukukiye muri Hotel de Mirikorine wayoboraga, ariko hari bamwe batabibona uko nkuko bivugwa, ubwo butwari bwawe bakabukemanga barimo n'abategetsi bamwe b'u Rwanda. Ibyo bikuvugwaho ubivugaho iki?
Ibyo ngibyo ntabwo bintungura cyane, nkuko wa mwana yaririmbye agira ati wowe uzagire neza wikomereze, kuko ari neza ibyo umuntu yakoze byose, ari neza ari nabi byose azahurira nabyo imbere. Kandi jyewe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose, ntabwo ari abahutu abatutsi, nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye narabimugiriye. Nabo rero hari nawe numvise avuga ngo kuba baramfashe Odeta, Dr. Odeta Nyiramirimbo avuga ngo kuba baramfashe ngo byaramushimishije. Umuntu navanye kuzimo bamaze kwica mukuru we Venansiya, babiciye muri Nyabarongo barimo bahunga, bakaza bakibona imuhira batagira icyo kurya, batagira n'amazi yo kunywa, n'ukuntu na efforts zakozwe zose kugira ngo bavanwe iwabo we n'umugabo we n'abana bane, kuba bafite abana babo batatu n'undi badopse, kubazana tukabageza muri Mirikorine mu buryo buruhije. Abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo ugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana, kandi neza yose ntabwo muzahurira imbere, ntabwo uzayiturwa n'uwo yagiriye. Jyewe abo ngabo ndabihorera.
Paul Rusesabagina, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, ukaba n'umunyapolitiki, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Bwana Venuste.
Muri iki kiganiro Venuste Nshimyimana amaze kugirana na Paul Rusesabagina, mwumvise ko avugamo muramu we Thomas abazi ko jyewe nabaye muri Hotel de Mirikorine icyo gihe muri 94, ntabwo ari jyewe muramu we, n'undi Thomas Rusesabagina gusanya kiri muri Mirikorine arandengera, ariko ntabwo ndi muramu we. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu, radio Ijwi rya Amerika mu guterera igihugu cy'Uburundi.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burundi. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ahangayikishijwe n'ubwiyongere bw'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika barayi babiganiriye n'abanyamakuru. Cherive Ndayishimiye yaduteguriye inkuru.
Dusabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza, hanyuma igafata ingingo zose zijana n'uko ikiza kiba cyateye mu gihugu.
Akaba itari Faransa, etat d'urgence, kuva yuko umusirimu bidasanzwe.
Abo n'abagize amashyirahamwe yigenga batera kamo leta y'Uburundi guhaguruka igafata ingingo zijanye no gukingira abanyagihugu bose baba n'abakorera ahegereye ariko hari basigwa n'amazi ya Tanganyika mu kubimura vuba bwango. Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe Orikome ni umwe mu baharanira inyungu z'abanyagihugu. Babyiboneye kuri uyu wa kabiri ubwo bafata urugendo mu bice byegereye ikiyaga byamaze kononekara.
Twebwe ntidukeneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikiranganje ikibazo itagishizimwe. Nibakire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkoramutima, kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi, ubu biri mu mihana y'abantu, biriko birarya abantu. Ibi bintu ni kiza, leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo barondere abayifasha bayifashe. Ego n'ibyo hari byishoboye mbwa n'ibyo dashoboye.
Gabriel Rufyira nasaba leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga, ahubwo igafata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo.
Leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha, ifata ingingo ku kijyanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu. Mwese mwabibonye mu Gatumba, abantu baracaba mwajya amazi ku buryo bashobora gutegwa n'ingwara. Ishingingo ya mbere leta igomba gufata ni ukwimura abantu. Abantu bobo ntibagira iyo baja, leta igomba kurondera aho abantu baja ikabimura. Gira kabiri nuko ahantu hari amashure, hari ibitaro, hari amashengero, leta ifata ingingo yuko ayo mazone ari amazone ariske, atamuntu numwe afite umunyazo gusura kuza gushiraho abantu nkaje amashuri mujye kubona mu Gatumba.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'abarongo yishira hamwe riharanira gatega kazi na muntu mu Burundi, bavuga ko gushika ubu babona ko Burundi buri mu bihe bidasanzwe kubera amazi ya Tanganyika. Gervais Nibigira nicegera cy'urongoye ishira hamwe ry'abarundi binungane RCP.
Gihambaye n'ibikoresho umunsi ubona yuko ari ikibazo igasaba imfashanyo akaba yita ibifaransa etat d'urgence, kubera yuko umunsi umwe bidasanzwe. Kandi uyu munsi ubona yuko leta ngo umunsi sihiri yuva mu gacerere itekana yuko uyu munsi ikeneye imfashanyo zaba iz'ubuhinga.
Nibigira avuga kandi ko haheze igihe abarundi batabaza ko bageramiwe n'ayo mazi ariko ntibabone ubutabazi bukwiye.
Turazi yuko amazi ya Tanganyika si ubwa mbere aduhuze, ariko hama habaye kenshi ingingo zifatwa hazobe umuti urambye kugira ngo ntiyasubira gushika hazobe ariho integuro.
Ishirahamwe Orikomehe rivuga kandi ko amashure hamwe n'amavuriro biri mu bice byashikiriwe n'amazi bigeramiwe cyane, haba mu Gatumba ndetse no mu Rumonge n'ahandi. Aho naho Gabriel Rufyiri avuga ko basanze hari abanyeshuri bakihigira huzuye amazi, ubwiherero bwarabomotse n'ibindi, agasaba ko leta yoshika aho hantu hose igafata ingingo zibereye. Naho abarongo uyu mugujejo gutabara bahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi ku munsi wa mbere bamenyesheje ko hari imiryango yakuwe mu bice biri mu kaga, mu nyuma bagasanga basubiyeyo. Gusa urongo uyu mugwi amenyesha ko uburyo bwo kubakira abahuye n'ibiza butaraboneka.
Uyu munsi usanga umuntu nitekera ku mutwe ariko aragenda mu mazi amugera mu gikirisa, umubagije tugiye hati ngiye muhira none muhira ugiye gukora iki? Barundi sibo kuko bategereza kuba bagiye mu mugambi urama, ibyo twita solution durable, biri ubushikiranganji no gushikirana mugabo bafasha ubwo bushikiranganji kugira ngo bubakire amazu abantu mwe nabo ntabwo barashobora kuronka kugira ngo bubake n'abantu benshi imiryango myinshi.
Naho ikigo Ijebo kijejo kugenzura ikirere mu Burundi giherutse kumenyesha ko amazi yabaye menshi bagendeye ku bipimo byo mu mazi aho byashitse ku metero 177. Kuva amazi yatanganyika atanguriye kuduga ari menshi na cane cane muri zone ya Gatumba, hamaze kwitaba Imana abantu indwi, batanu bariwe n'imvubu, babiri bariwe n'ingona. Ibi bikaba byatangajwe n'umugujejo gutabara abahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Nyuma y'impuruza y'ayo mashyirahamwe, leta y'u Burundi ejo yatangaje ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera rero umwuzure w'amazi ya Tanganyika yarenze inkombe. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Ninteretse yavuze ko leta yatangiye gahunda yo kwimura abakozweho.
Ubu rero tuvuga ko benshi batanguye kubyumva, hariho ikibanza kitari gito imubimbi tugomba tutiko turondera uburyo nshi gutumana n'itangazo tuzisohoye gura nka mu Gatumba ba mbere tuje tubajana imubimbi tubakire ibyo dushoboye n'abanyine bashiremo twabuzo bafise uburyo kugira baronke aho baba atakuma bakebaguzwa ngo mazaraje mazaraje. Turababwiye rero ti mwebwe nimuhave, hari nabo twahaye n'amafaranga kuje gupanga inzu kugira bave aho hantu hari ngorane bagende ahantu bashobora kuba. Benshi ntibashimye kuje gupanga, bagumye hahandi menga ari udusuma kutuma tukakwegera muri ibyo bibanza kandi bafise ingorane. Uwo twaragize ibakwe, nuvuga ko twagize ibakwe kujyanye no mu Gatumba, tuko turabasansibiriza babonye nabo nyine ko ari kibanza kukibamwo ari ingorane biteye, kuko twende dushaka gukoresha ingufu twazikoresha nabujya nyine tukazikoresha bakagenda. Mugabo twahisemo kubumvisha ko aho bariko baraba naho bahihambirira atabuzima buhari, ubemere rero kuzokwimuka. Uno munsi ari kuvuga ko batanguye kuvyumva kuko amazi naho ugira gute nta nguvu ushobora gukoresha ku mazi, icukora urayabisa hanyuma amaze gusubira inyuma bikunze ukagaruka umaze kuraba neza ko atariske n'inyacanugiyemo.
Radio Ijwi rya Amerika. Inkuru itugezeho ni uko nyuma y'iminsi itanu umunyamakuru Sandra Muhoza anyerejwe n'abantu bataramenyekana aburirwa irengero. Noneho urwego rw'iperereza rwa Leta y'u Burundi rwatangaje ko ari rwo rumufite, rumufunze. Uyu mutegarugori akorera ikinyamakuru La Nova. Umuryango we urasaba ko arekurwa agakurikiranwa n'ubutabera. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Nahangaha aya makuru ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko muri bamudatenguha. Mugira umugoroba mwiza, murakarama.